Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko basketball FIBA mu mfunyafunyo mu ndwi iheze ryarahagaritse vyifata kibanza urunani ruhurikiyemwo amaekipe ya basketball mu Burundi FEBABU. Urwo runani rwagirizwa kubuza umurwi wa Dinamo kubahiriza amategeko agenga ihiganwa rya BAL.
Ndababaje ahubwo dusenge ntibadushira inkoni ndende,
ibintu birababaje rwose, birababaje. Ntitubwira n'uko twoshikiza umubare dufise, tubwiye kwibagira basketball mu Burundi.
Aba ni bamwe mu bakunzi ba basketball mu Burundi. Muri irya nino ku isi, Irani yagabishije Israel ko igahirahira ikihora ku bitero yayigabye ko izokwibonera twabiteguye. Naho muri Sudani umwaka urarumanye, intambara itanguye. Ido nido ni mukayani sasi. Reka makuru yacu tuyahere kuyagezweho igani no ku isi, duhereye hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu bagera kuri 12 bahitanywe n'ibisigarira by'umusozi wasenyuwe n'imvura nyinshi. Umusozi wasenyutse ni uwo muri komune yitwa Dibaya Lubwe iri mu ntara ya Kwilu yo mu manuko bushira uburengero bwa Kongo. Abategetsi b'ico gihugu batanze no makuru bavuze ko bakirondera abarenga 50 bari mu ruzi rwitwa Kasai, igihe uwo musozi wabahinukira ko ku mutaga wo kuwa gatandatu w'indwi itwara dusozereye. Abari muri urwo ruzi barimwo abariko baramesura n'abari mu bwato. Felicien Kiwai atwara ivyimfata kibanza intara ya Kwilu yavuze ko bariko bakora iyo bwabaye kugira ngo ahari abo barenga 50 hamenyekane. Yatangaje ko amahirwe yuko baba bagihemuka ari make cyane. Ku rundi ruhande, amashyirahamwe yigenga akavuga ko abarenga 60 aribo bataramenyekana irengero ryabo. Aba bemeza ko uwo musozi hari n'abandi bari mu isoko wahitanye nibatomoye, ariko niba ibiharuro batanze bivanze iby'abahitanywe n'ibisigarira by'uwo musozi bari mu ruzi nabo bavuga ko bari mu isoko. Inyubako mbi n'amabarabara mabi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birakunze gushyira mu bibazo abanyagihugu b'ico gihugu, cyane cyane igihe haba haguye imvura nyinshi. Tuva muri Kongo duce tugenda muri Sudani, aho Amerika igiye gutanga imfashanyo igera ku miliyoni 100 z'amadolari. Itokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ritangaza no makuru rivuga ko ryabonye itangazo ry'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere USAID. Muri iryo tangazo Reuters yabonye ritaraja ku mugaragaro, Samantha Power atwara USAID avuga ko imfashanyo nshasha ya Amerika igamije gufasha mu vy'ifungurwa, kuronsa abanyagihugu imiti n'ibindi bikoresho vya nkenerwa. Samantha Power agasaba n'ibindi bihugu kugarukira kuri Sudani, yemeza ko iri mu kaga. USAID isaba kandi impande z'abasirikare barwanira ubutegetsi muri ico gihugu ca Sudani korohereza abagira neza bashira imfashanyo abanyagihugu ba Sudani, bagatanga gahengwe kugira ngo abanyagihugu ba Sudani batezurirwe kandi ntibicwe na kigoyi. Uno musi ku wa mbere mwamenya ko umwaka urumanye neza Sudani yinjiye mu ntambara, impande zirwana zagirizanya ivyaha vy'intambara n'uruhara mwicwa ry'abanyagihugu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bamaze kurwa muri iyo ntambara. Irani igabisha Israel na Amerika ko vyohirahira bikihura ku bitero bitari bwakabeho yagavye ku butaka bwa Israel ku munsi wa gatandatu, ingaruka zizomurengera. Igisirikare ca Israel kivuga ko Irani yayiteye ikoresheje indege z'intambara zitagira abadereva, arizo drone 170, ibisasu vya misile izo mu bwoko bwa ballistic 120, n'ibisasu birungikwa biciye mu mazi 30. Irani ivuga ko ari nkamwe Israel itokwihura atabindi ibitero itegekanya kugaba. Lieutenant Colonel Peter Lerner avuga igisirikare cya Israel yasiguye ko batemera ibyavuzwe na Irani, agira ati ntitwemera ibyo bavuze. Muri iki gitondo honyine abagwanyi ba Hezbollah barashe muri Israel bari muri Libani. Ibitero byo kuwa gatandatu nibyo vya mbere bibaye ku mugaragaro hagati ya Irani na Israel, ibihugu bimaze igihe bidacana uwaka. Israel yemeza ko ku bufatanye bw'inshuti zayo ziri birimo Amerika yashoboye kubizamo ibice 99% kwijana vije bitero. Lieutenant Colonel Peter Lerner yasiguye ko atavyinshi bitero vya Iran vyononye. Mu gihe umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yahamagaje inama yihuta y'abagize leta kugira ngo bige ingene bo kwihora Irani, Amerika yatangaje ko ataruhara izogira mu bikorwa vyose Israel yokora yihora. Gusa Amerika yemeye ko yafashije Israel kuri zamwo bimwe mu bitero vya Irani. Irani ikavuga ko yateye Israel kugira ngo yihore. Ku gitero yemeza ko Israel yatavye mu ntango zo ku kwezi kwa kane ku buserukizi bwayo muri Siria kigahita na general bayo babiri. Israel ntiyigeze ihakana canke ngo yemeze ano makuru. Ijwi rya Amerika, makuru yacu tuyabandanirize aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imenyeshamakuru zigenga 12 vyasavye President Joe Biden azoserukira abademokrate mu matora yimirije na Donald Trump azoserukira abarepublikane kwemera guhurira mu biganiro mpaka vyo mu bimenyeshamakuru. Imenyeshamakuru irimwo ABC, CBS, CNN, Fox, PBS, NBC, NPR na AP mwikete vyandikiye Biden na Trump vyavuze ko ibiganiro mpaka bine bibanziriza amatora ari umugenzo w'agaciro uranga Amerika kuva mu 1976. Na hivyo bimenyeshamakuru atabutumire bw'ibiganiro birarungikira Joe Biden na Donald Trump vyavuze ko hageze ko abanyepolitiki batomora nimba bazokwitabira ibiganiro bitatu vy'abazokwitoza mu kibanza cha president na kimwe chama kigenewe abazokwitoza mwanya wa vice president wa Amerika. Donald Trump yahoze ari president wa Amerika abicijwe kubajejwe ukwiyamamaza kwiwe mu ndwi iheze, yavuze ko yipfuza kuja mu kiganiro mpaka kibanziriza amatora atitaye ku mwanya cobera ko naho cobera. Kubw'abajejwe inyiyamamazo ya Trump, umwanya mwiza wo gukora ivyo biganiro n'ubu. Abajejwe vy'inyiyamamazo ya president Joe Biden base kugira ico bavuga ku ikete ry'imenyeshamakuru bisaba ibiganiro mpaka hagati y'abazokwitoza amatora y'ino mwaka. Mu kwezi kwa gatatu Joe Biden yishuye ariko abamenyeshamakuru bamubajije niba azokwemera guharira mu kiganiro mpaka na Donald Trump ko bizovana n'ingene ariko aritwara. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ivuga ko mu kiganiro mpaka cya mbere cabanye hagati ya Biden na Trump, Biden yababajwe na Trump yamwatse ijambo avuga ati urashobora kukazibira. Jugi Amerika hano makuru yose muhejeje kumva nandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi, iduga ry'ikiyaga Tanganyika rifatanye n'imyuzure y'imvura yaguye mu ndwi iheze riteye impungenge abanyagihugu batandukanye. Mu ndwi iheze abantu batatu nibo leta y'u Burundi yatangaje ko bahitanywe n'imyuzure, abandi batanu baraburirwa irengero. Inzu zirenga 300 zirabomoka mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura hamwe no mu Gatumba. Leta y'u Burundi yatanze indwi zibiri kugira ngo ababa mu bibanza bibangamirwa n'imyuzure mu Gatumba bimuke. Ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver Nyonkuru.
N'ingingo ifashwe inyuma y'iminsi biri habaye imyuzurira y'amazi yomoye imiryango irenga 200 mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura rurare. Kuri uyu wa kane aho mu Gatumba ku rubibe u Burundi buhana na Congo amarira yari yose. Uruzi rusize rw'isuka mu kiyaga cya Tanganyika rwaruzuye kubera imvura yaguye muri Congo hamwe no mu Rwanda bigahurirana n'amazi yavuye mu nzuzi nka Muhana Ntangwa zica mu gisagara cya Bujumbura. Amazi ya rusize yisutse mu mazu cyane cyane aho bita mu Kigaramango ku Mushasha kuri poto ya 27 n'ahandi. Amazu menshi yarabomotse, abantu babiri basiga ubuzima, abandi batanu baraburirwa irengero harimo abana nk'uko abajeje intwaro n'abanyagihugu aho mu Gatumba babivuga. Muri kino gihe abenshi begeranirijwe ahitwa kuri poto ya 27. Abajeje intwaro bavuga ko amazu arenga 300 ariyo amaze guharugwa ko yabomotse mu Gatumba no mu gisagara cya Bujumbura muri karitsiye ya Kibenga. Aho hose abasigaye mu Kangaratete bafise ubwoba kw'indwara zituruka ku isuku rike zishobora kubafata, bagatakambira ishyirahamwe Croix Rouge kubaronsa amazi meza yo kunywa no kububakira amazu.
Tubona ikipe ifundura cyo kicakira dutera rwose kiratwubikiranya yabaye imana yo kugira turokoke dusohoke tuve muri ayo mazi abana bamwe baratwawe hariwo basamye ari mu ntebe hari n'uwarayatembye rwose twamumuze n'umubyimba ubu turaha turi mu kagendegete ntitugira dushyira nayo tumira ntitugire isenga na rugero abafisi iyo bajya bariko barimuka nayo twe twabuze iyo tujya n'iyo tuva aha twituniye ngaha nyene ukunyene atako turi bubigenze
ikindi kihutirwa cya kabiri ni uko boraba bagafasha abantu nyene babuze ibyabo ataho bafise begamiye
burumatari w'intara ya Bujumbura Rurale Desire Nsengiyumva yagendeye abahuye n'izo ngorane mu Gatumba amenyesha ko abantu bose baba hantu hateye makenga bagiye kwimugwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri uwo mutegetsi yatangaje ko abazokubakirwa ahandi amazu arabari bafise amazu yabo bwite mu ijoro rishira wa gatatu kandi mu misozi hanani igisagara cya Bujumbura imvura nyinshi yahaguye yatumye inzuzi nka Kanyosha Muhana ntahangwa zica hagati mu gisagara cha Bujumbura zuzura yamara Kanyosha nibwo gwataye inzira maze amazi girara mu mazu cyane cyane yegere kiyaga cha Tanganyika muri karitsiye ya Kibenga mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura kuva mu mutwenzo kuri uyu wa gatatu abantu batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane ntibagiraho bakita umusaya
nuko ubanza bakatuzibira urwo ruzi amazi agapfunguka kubera ko amazi agumashika mu mpangu umva ni ibintu birebire kandi bibabaje
basaba leta ko yoraba ingene yo dushyigikira abantu bato bato turi hano ntitugire icyo twifuka ntitugire icyo twambara ntitugire n'icyo duteka ntitugire n'icyo dufungura aha byose byaraye bigiye uko nyine
kubera ngariho n'umwana twabuze w'uruyoya yatwawe n'ubu ntituramenye ikiziga cy'uwirengero ryiwe si ukuvuga ngo ni wenyine hariho n'abandi abayepfo batwawe nyine abana batazi barengeye kubera mu bintu byose byari ngaha mu bantu bose twaba ngaha nta muntu yigeze asohora n'ikintu na kimwe
umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yagendeye abo banyagihugu mu Kibenga yafashe ingingo kuruzi Kanyosha rugiye kwagugwa kugira ngo amazi ntasubire kwiha inkumbi nijya mbere iyo ngingo ifatwa
na nicyo gituma tudusaba abenegihugu uno munsi kubaye amasaha umwe wese ubishoboye agerageze ave ngaha akinjure kugira ngo abahinga bo muri Obuha na Croix Rouge bagerageze gukora ibyo bagenjwe
igice cya Gatumba ndetse n'amakarotsiye yegereye ikiyaga cya Tanganyika ntasiba kurengerwa n'amazi y'icyo kiyaga ndetse hari n'amazu yahebwe kubera bene yo badashobora kuyavamwo umuhinga mu byerekeye ibidukikije akaba n'umwigisha muri za kaminuza Bernard Sindayihebura ahamagarira leta kubaka icyo yita urubumbiro rutegera amazi ya Tanganyika na Rusizi
hasigaye amasantimetero 16 kugira ngo igitoro ya Bujumbura ijye mu mazi hose kugira idigi no kuvuga mu kirundi no kwa urubumbiro kwihutirwa cyane nuko aho hantu hegereye mu burengero bogerageze bakahubaka bakahaduza cyane kandi nuko birihuta nasaba rero yuko cyane cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye bagira neza bariho mu yandi maproje y'inkunga za Senegal nzi aya maproje barafite ikintu bita for diligence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza bitandukanye
raporo y'ikigo cy'igihugu cyo gukinga impanuka zitegwa n'ibiza yerekana ko imyuzurire ituruka ku kiyaga cya Tanganyika n'uruzi Rusizi imaze guhitana abantu benshi abarenga 100,000 bakaba barataye izabo mu myaka 5 iheze Pierre Claver Niyonkuru ku bijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakoze tukivuga ku zino nkuru Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umunyagihugu aba mu Kibenga I Bujumbura
aha mu Kibenga ibintu byifashe nabi cyane ku cyerekeye amazi ku cyerekeye Tanganyika ibintu byifashe nabi cyane kuko rufise umuvuto kudasanzwe uravye murenge rero ko ni umurenge uteye ubwoba cyane nko mu gice gihera amaso y'ingoro ya FNBD twarononye ibintu byinshi cyane abantu barahunze bajyanye mu ijoro baza bumva amazi yinjiye mu mazu urumva rero ntibyorohewe na gatoya ukaza nkaho urakabare ko kwakisavu gaco uza munsi y'ahantu hahora ikibira cy'imisuna rejugo waraduze naho nyine waraduze cyane hari amazu yamaze kurengerwa ukaza mu mazu yari yubatswe na Grobu abantu bakagenda bagura nayo nyine harimo yamaze kurengerwa abantu baramaze kuyahunga barimutse aho uruzi ni ukubara ko rwaraduze nko gushika ku metero 150 rwazirenze nkomo majana 2 ugakika ma ugiye nkomo soko ya Kinindo nyene waraduze cyane nk'imetero hoho guzora birenga n'amajana 2 gatoya abantu bafite ubwoba n'aba amazi atarashikira urumva bafite ubwoba cyane
abo baturage bo mu Kibenga ubu tuvugana bavanwe mu mazu barihe barafashwa gute hari abagira neza babagoboka
uno munsi nshishaje gitatu z'igitondo nabonye umurongo w'imodoka z'abagira neza bagenda kuraba aho basendereye amahera haruguru hari abagiye gupanga hari abatararonka iyo batanga biraga rero ko abo bari baje kurara ingene bafasha abantu kuko abavuyeyo bagumye batabaza ko leta bagarukirako kandi urumva leta niyo ije ubwa mbere n'ibyo by'amashyirahamwe biza mu nyuma mugabo leta niyo ifata iya mbere kugira igoboka abanyagihugu bayo mugabo ni uko tubibona leta ntisinziriye na gatoya nayo nyine iriko irita ku giti no ku mabuye kugira ngo abo bantu bagarukirweko ibyo turabibona ntaho bidea leta ntisinziriye
none uretse ayo mazu yagezemo n'amazi yakangirika hari bihingwa hari imirima byegereye Tanganyika nabyo byasenywe n'iyo myuzure
oya iki gice cya zone Kinindo ayo ntuze Kibenga Kinindo nta bintu by'ibihingwa byari bihari cyane kuko abantu bari barubatse cyane coco barafatira Tanganyika cyane nk'uko umushinga ndarambonera nabivuga bari bararusatiriye cyane nta bintu by'ibihingwa byari bikihari
none se abo bahasatiriye bari hafite amazu bahafite ibibanza ubu none bwo Tanganyika yabifashe bazabyisubiza bate
kubyisubiza biragoye kuko urumva ko Tanganyika ni Tanganyika no yita umugabo yiganza kuko icyahishije ntawukurayo biragoye ibyo kubisubiza biragoye n'umugabo atavuguruzwa
none se niba uvuga yuko umugabo muturanye ari umugabo utavuguruzwa muzakomeza kuhatura muhangane bizagenda gute
aya nta muntu n'umwe yobesha ngo azaza bahangana ushikiwe wese arataramuka akagenda
ariko se nta cyakorwa kugira ngo bubake ingomero namwe baturage mushyire akanyu muzane amabuye murebe ukuntu uwo mugabo mwamutsimbura mukamubuza kujya abinjirira igihe ashakiye
ibyo bintu rero nk'umuntu yagiye akurikirana iby'amazi ibyo ntibibaho ntibishoboka hariho abantu bagerageje kurunda imicanga baragira gute mugabo ruje ahubwo ruca ruronka inguvu rushikiriye ya micanga ugaca ruronka n'inguvu ahubwo zigukwica zigukubita cane kugira ruduge ubundi uruze uruhaye amabuye ukaraba umucanga uba uruhaye inguvu no mu giswahili barawuciye ngo nguvu za maji ni mawe karukurusa nta kintu na kimwe wokora ngo kibuze uruzi kuduga gato yagarutse washaka nko kuri poro impande ya poro leta yariko iragerageza ikarunda amabuye ikagira gute mugabo byose biraduga rugacamo rukirenganira
ubu rero mwiteguye kuhimuka mukareka Tanganyika ikabibarushije ingufu mukareba handi mujya kuba mutageramiwe n'urwo ruzi
neza cyane no kubisa kuko nta nakubare ko ari umugabo atavuguruzwa
Salvatore Nshuti utuye mu Kibenga ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika
ndabashimiye namwe mumenyesha makuru shimi Imana Venice
ijwi ry'Amerika turacyabandanye n'amakuru twabateguriye yo mu karere k'ibiyaga binini turabandaniriza n'ubundi mu Burundi aho bamwe mu banyagihugu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura bavuga ko atacu biteze ku ishyirahamwe riherutse gushingwa na leta y'ico gihugu kugira ngo ritorere umuti ubukene bw'igitoro kibandanya kuvugwa mu ntara zitandukanye z'u Burundi umuvugizi w'umukuru w'igihugu Yamara arahumuriza ko hari twizere ko iyo shyirahamwe rizoshika ku ihangiro ibindi kuri no nkuru ijwi Amerika yateguye ipfe ku bakunzi bayo mu Burundi murabisemerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
inyuma y'ukwezi n'iminsi mike hashinzwe iryo shyirahamwe rigiye gutunganya gushasha urudandazwa rw'igitoro mu Burundi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko uwo mugwi ata kinini bawiteze ko bavuga ko leta hari ikintu nyamukuru yategerezwa kubanza gukora tubumirize muri ano majwi yegeranijwe n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika
ariko nta muturama turabona kuko iyo igitoro kibonetse kuhajira musi mkuru hingi mwe hingi kulikila itasila ugenda kwa kumi
agi yetuma na mashira hamne shire kisiminyan haizide zong misi heze rado njitoro aliko nijama amanya mwere mwere jama
mutu zula kuhonika nuko tukoba dufise amasanga yaga chiro kujia hulishegu za tukwa zami kucho jitoro iyo chiri
na mwame mubahinga mubyubutunzi babona kwiryo shirahamwe itazo hava harishika kwihangiro rya leta yarishinze bakavuga ko atana rimwe leta ibu mudandaza mwiza dio mende ninteretse numwe muri abo bahinga abona kwikatari gihe cyo gushira amafaranga mu rudandazwa rw'igitoro ho rwari rusanzwe herufisa barukora
leta isinzi shirahamwe izani iyo karbira iyo mazutu iyo esanse biboneka yuko ibigiye gukora akazi kawa gakora abapive kuko leta ijejwe kuraba cyane cyane iby'amatagisi ingene ugo rudandazwa rugenda nuko uvuga uti kumbure ko inzoga zikenye reka leta y'u Burundi cidandaza inzoga leta rero ntidandaza igira je bita controle de qualité igafasha ko badandaza ibikorwa byabo bigenda neza
uwo muhinga mu by'ubutunzi avuga kandi ko leta izohombera muri ugo rudandazwa rw'igitoro amakore n'amatagisi hamwe n'ubujije abigenga kubandanya ugo rudandazwa ntereke agafatira ku yandi mashyirahamwe leta yari yarashinze mu myaka iheze ariko ubu yahombye yongera arazimangana niyo mede ntereke akabona ko leta yari ikwiye kwijukira ayandi masoko ntanga nguvu nk'ibindi bihugu bisa n'ibiriko biraheba igitoro
ikindi leta yari gukora yari gushira ayo mafaranga kumbure mu bindi nk'iyo byita energy aoriene by'izuba cyangwa by'umuyaga n'ibindi bituma kumbure iyo karibiri bayiratewa abarundi bijukira ibundi na cyane cyane ko ubuye abantu benshi ariko barava muri izo mazutu n'amayesansi bakaja mu bituma bidukikije bigenda bifise akanovera kandi bigenda bifasha
umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza abafite amakenga kw'iryo shirahamwe riherutse gushingwa kugira ngo ritunganye urudandazwa rw'igitoro atacorizo shikako Rosine Grene Gatoni yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego giherutse kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi iri mu buseruko bw'igihugu kw'igenekerezo rya 2029 ukwezi kwa gatatu uno mwaka wa 2024
iryo shirahamwe naryo nesizo zarire murura uwo mutwaro wahora ugaragara iyo hageze kurangura igitoro kwera ubukene bw'amafaranga za makungu kuko mwagiye muravyumva kandi byagiye biribonekeza yuko amwe mu mashirahamwe amwamwe yahabwa amafaranga za makungu kugira ngo arangure ico gitaro ubwo buryo kenshi na kenshi bwose ibwakora ico gikorwa
uwo muvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aranahumuriza abigenga bahora baja kurangura bakadandaza igitoro kw'iryo shirahamwe ritaje kubabuza kubandanya ico gikorwa ishirahamwe sopebu ryashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 2024 ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2024 iryo tegeko ritegekaniriza iryo shirahamwe imiliyaridi ijana na 200 z'amafaranga y'amarundi rikaba rigizwe n'abantu indwi batandatu bo muri leta n'umwe yigenga wo mu bari basanzwe bindiza igitoro mu gihugu sijya mbere leta ya Gitega ivuga ku ifashe urudandazwa rw'igitoro mu ntoke ariko ubukene bwacu bukagoma bwibonekeza mu mwaka weze w'2023 umukuru w'igihugu akaba yari yamenyesheje ku igitoro acifatiye mu ntoke ariko n'ubu kibonetse kikaba kimara indwi zibiri gusa Evariste Ndayishimiye akaba yahavuye yiyemerera mu kiganiro yaremesheje kubamenyesha makuru mu mpera z'umwaka weze ko ata amafaranga mva makungu leta ifise yo kwinjiza igitoro gikwiye mu gihugu
Kuzuki Amerika unganye nuwe mikino na sport lahera Burundi ya wakozo mpira wa maboko basketball babola jolingi ngo ihagari kazi mpata kiwanza urunani rubulike nuwa makipe ya basketball mishamwe mhoza makungu juno mkino FIBA urunani febabu kwa gerizwa kuuza ekipi ya Dinamo ya Burundi kubahiriza mategeko agengi higanwa ya bal inguru ya Desiree Hatungimana ikigari mu Rwanda
Umunyamabanga mukuru wa FIBA Andreas Zagirkis kugenekeza rya 12 za kuno kwezi niwe yandikira Jean Paul Mane na Kiza amumenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU arongoye ihagaritswe byifata kibanza FIBA yibukije Mane na Kiza ko kugenekeza rya 9 kwezi kwa gatatu ko yabandikiye abasaba ko umugwi wa Dinamo wari waserukiye Burundi mu nkino za BAL uwo kina utambaye Visit Rwanda ku myambaro yabo ikete ryasaba kandi umugwi wa Dinamo kudakina mu gihe ivyo FEBABU yasabye bitokwemegwa ni nako byagenze gushika umugwi wa Dinamo ukuwe muri ayo mahiganwa FIBA yagiriza FEBABU guca kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shirahamwe ikanachafuza ishusho ya basketball muri rusange sababu isabwa kwisigura imbere y'itariki 23 za kuno kwezi kuri ibyo byose yagirizwa abakunzi ba basketball mu Burundi agashavuni kenshi basaba Mana yakiza Jean Paul gutanga imihoho cyangwa atabikoze agasezererwa mu mabanga yiwe yo kurongora sababu ngo kuko niwe ntandaro ya byose
bakuru b'imigwi bashiramo uburyo ariko abarongoye inkino ubona ko babijyamo kugira baronke amaronko ntacu bakoze urumva birababaje kandi byaragaragara ahubwo dusenge ntibaducira inkoni ndende rero bitubere isomo kugira ngo tuzozeze amabanga mu mafederasiyo mashyiramo y'inkino bwari abantu bo bashoboye
ibintu birababaje rwose birababaje ntitubwira n'uko twoshyikiza umubare dufise tugiye kwibagira basketball mu Burundi tuyibagejwe n'abatigeze bayikina canke abatigeze bayikunda imana nituharukire ariko tukizera yuko abarongoye iki gihugu cyo kibazo bogihagurukira na cyane cyane bagenzi bakaraba kuyo muntu atwara federasiyo basketball yo kombozwa nabo basanzwe bakorana maze bagashyira imbere inyungu z'umukinnyi wa basketball ikani mu gihugu
kuva Dinamo isezereye mu mahiganwa ya bal inkurikizi kuri basketball ni nyinshi cyane kubera abakinnyi batinya kumara igihe kinini badakina kubera ihano bishobora gufatirwa u Burundi harimo kumara imyaka 5 atamugwi witabiriye amahiganwa mpuzamakungu benshi muri bo bariko baje mu bindi bihugu abakinnyi batatu ba Dinamo baramaze kuyivamo berekeza mu higanwa y'u Rwanda abo ni Otobo Israel yagiye mu mugwi APR n'izimbere Gibel yasinyiye umugwi wa Kepler Beron Hanira yagiye mu mugwi Orion na David Denge yagiye mu mugwi wa Shospor muri Congo kuri abakinnyi iyongera kumenyereza wabo Olivier Ndayagije amenyereza muri kino gihe Titans aho mu Rwanda nyene uwundi mugwi watakaje abakinnyi benshi bagiye muri Congo n'urunani abo ni Landry Ndikumana, Eric Zigenza w'urunani, Clark Dushime, Michel Bwanga, Mamadou Diome na Ereng bagiye gukina mu mugwi wa Ami Beka. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'uno mwaka ririko risane rigera ku musozo ku ndwi ya 27 Vitaro yatsinze Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa cyabonetse mu gice cya kabiri cy'urukino cyinjijwe na Arfan Bigirimana kuri penalty. Benjamin Kaze icyegera cy'umumenyereza wa Vitaro arashimira Imana kubona batakanye amata 3 mu rukino rutaboroheye na gato.
Macha rigoye bagize amahirwe gusa turaronka iyo penalti. Mugabo macha rikomeye urabona amakaze twagiye turaronka ntitwagiye turakompresiza minota ya mbere. Mugabo zese mita urabona ko ariho macha rigoye gusa tubagira izo mana.
Mu gihe hasigaye inkino zitatu mu higanwa rirangire Vitaro isumbya Flambeau du Centre ya kabiri amanota 8. Mu rukino rwo kundi ya 28 Vitaro ikeneye inota rimwe gusa kugitwara igikombe cyanke itari ronse Flambeau igatsindwa naho nyene izo bitwaye igikombe cy'igikombe cy'uno mwaka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze cyukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda nawe atugeragezeho mu gisata cya sport mu Rwanda.
Umupira w'amaguru urugamba rwo guhatanira igikombe cy'amahoro rugeze muri kimwe cya kabiri kirangiza ejo kwa kabiri kuri stade y'Itorotere ya Nyamirambo. Ikipe ya Police FC izahura na Gasogi United mu mukino ubanza. Police FC iri ku gitutu gikomeye kuko ihagaze nabi muri shampiyona aho iri ku mwanya wa gatanu irushwa n'ikipe ya mbere APR FC amanota 22. Abakunzi ba ruhago mu Rwanda bafite amatsiko yo kureba niba Gasogi United iherutse gusezera muri shampiyona ikagaruka hadashize n'icyumweru ishobora gusezerera Police FC nk'uko yakuyemo APR FC mu kimwe cya kane kirangiza. Ejo bundi kuwa gatatu Rayon Sports izakina na Bugesera FC ku stade y'Itorotere Nyamirambo. Rayon Sports nta handi giteza amakiriro usibye ku gikombe cy'amahoro kuko muri shampiyona yamaze gukura y'amaso. Bugesera FC yo iri hagati y'urupfu n'umupfumu kuko iri ku mwanya wa 15 ari nabanziriza uwa nyuma muri shampiyona ikaba ifite ibyago byinshi byo kumanuka ijya mu cyiciro cya kabiri. Imikino yo kwishyura muri iyi ntera kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatana igikombe cy'amahoro iteganyijwe kuwa kabiri cy'umweru gitaha. Tunyarukiye mu mukino wa netiboro ikigo cy'urwego rw'igororero mu Rwanda kigiye gutangiza ikipe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa netiboro mu Rwanda Jean Pierre Habimana avuga ko iki gikorwa kiri muri gahunda yo gushishikariza ibigo bitandukanye kwitabira uyu mukino utarashinga imizi mu Rwanda.
Navuga yuko hari ikipe ya APS yo yamaze no gutangira irakina mu minsi ishize niyo yegukanye igikombe cy'amahoro. Nkaba navuga rero yuko turimo tuganira na ikigo cya Rwanda Revenue kugira ngo kibe cyashyiraho ikipe yabo ndetse n'urwego rwa polisi narwo rukaba rwashyiraho ikipe ariko by'umwihariko urwego rw'amagereza narwo. Ni ibyo navuga ko turi mu biganiro byiza bishobora kuzatanga ikipe ishobora kuzabaza yiyongera kuri ayo makipe asanzwe.
Jean Pierre Habimana aradusobanurira mu ncamake yuko netball ikinwa.
Navuga yuko ari umukino ukinwa n'abantu 7 mu kibuga ariko hakaba hashobora kwiyongeraho abandi 5 b'abasimbura bagenda basimburana nabo ngo mu kibuga akaba ari umukino ufite abantu babiri bashobora gutsinda, nibo bonyine bashobora gutsinda, ntabwo ari umukino uwo ari we wese ushobora kumanuka nk'uko dusanzwe tubimenyereye mu mukino wa football. Umudefensi ashobora kuza agatsinda cyangwa se ukinamo hagati, oya siko biri muri netball. Muri netball bifite abagomba gutsinda, kandi niba baguhereje umupira akaguru banje hasi gusibya kandi utereka hasi, ntabwo ushobora kugashingura utaratanga umupira. Ni ukuvuga ngo rero ni umukino uryoshye ku bamaze kuwumenyera, ariko nanone ushobora kuba urujijo ku batarawumenyera, ariko iyo wamaze kuwinjiramo ukawukurikirana inshuro ebyiri eshatu usanga ari umukino uryoshye.
Mu marushanwa ateganyijwe mu minsi ya vuba mu mukino wa netball, harimo irushanwa ryo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi rizabera mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Jean Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika nimo ga duce tuba turabangiriye igice cya mbere cy'amakuru twari tuyafitiye muri kino gitondo. Amakuru mwari kumuratega abiri mwayateguriwe mu ngema yashikirizwa na Diane Ninaze, ndabikibanuwe ndabifuriza kugira umunsi mwiza mubanye n'umujyanye.